Ahoneka abana bakoresha ibikorwa by'inguvu cyane cyane aho bahumba amatafari ahenshi harenganye ubona abana bariko bimba bongera biremeka ibumba ryo kumbamo amatafari ahandi ugasanga abo bana bariko biremeka amatafari baja gupakira imiduga mu ishyirahamwe Sozepaye Burundi rihamira agateka k'abana bavuga ko atari bibi k'umwana akora udukorwa dusanzwe two gufasha abavyeyi muhira ariko bomurinda ibikorwa bivuna Ladislas Niyongabo aserukira Sozepaye Burundi mu ntara zo mu karere ko hagati mu Burundi
muri sanzwe ntitwanka ko umwana akora udukorwa two muhira udukorwa two kunganira abavyeyi ibikorwa bitamuvuna ibikorwa bitagira ingaruka mbi ku buzima bwiwe nukuri ibyo bikorwa umwana yategerezwa kubikora kuko ntibamureresha ubunebwe ntibamureka ngo akure ari tambuka uzi nicyo gituma birekuwe n'amategeko twebwe turabishyigikiye mugabo hariho abantu baca bikika mu kiza ugasanga ngo bariko barabakoresha kugira baronke amakaye bariko barabakoresha kugira ngo baronke akayiniforume ugaca usanga rero babajanye mu bikorwa ibikorwa bibarengeye cyane ibyo rero ugaca usanga ni ibikorwa bimurengeye kandi ata myaka afise yo kubikora
bamwe mu bavyeyi baremeza ko bazi ko abana babo bakoresha ibikorwa bivuna ariko bakavuga ko biva ku bukene buri mu miryango uyu ni umwe mu bavyeyi afite abana bakoresha kwa muri bene ivyo bikorwa yemeye kuvugira kuri mikoro y'ivyo rya Amerika
abana cyo bijana agenda usanga uri ico cyo kuvuga ati ije kujya guhinika ati gusoma utafara hanaka hanyuma bakasomba sonje yo ku mugoro wa rero bakabahemba dusanga twabuye baba bakoreye hanyuma ukabona ataha ubwibyo yagisija uba hakundi
urumva bana n'ubukene umuntu aba afise kugira ariko yokwiyunguruye abana bakwiyunguruza ajya gato ubwenge ugasanga arahakuye nk'akantu k'ingira kamara ushobora gushobora kwiyumvira yuko umwana ashobora kumugira ingaruka kandi hafi imyaka nka 11 ashobora gusoma nk'amatafari nk'amajana 2 cyangwa amajana 3 ubona ashobora gusoma kashobora no kumenya umwana bangana n'inguvu afise
muri Sozepaye barashe icyo basaba ababyeyi nk'abo Ladislas Niyongabo uwo muri Sozepaye Burundi amenyesha ko hari n'abana bamaze kwitaba Imana baguye mu birombwe bibamo amatafari agasaba leta guhagurukira icyo kibazo
nk'akarorero notanga ngaha nyine muri Gitega hariho ku musozi bita Rutoki haraherutse gupfa umwana yapfiriye muri ivyo aho hantu nyene basanzwe bagira amatafari uwo mwana yazize iki aho bimba ayo matafari umutekano w'abo bana uwo mutekano urakwiye birya bimbamo amatafari n'ibirombwe bininiya cyane ku buryo n'umwana aguyemo acahirayo agapfa ari navyo icyabaye nosahanura rero na leta ko yoza iragenzura ivyo bikorwa aho bikorerwa ntihagire uhava yishika mu kiza ngo akoreshe abo bana bakoresha abo bana kenshi kugira ngo babahe udufaranga tw'intica ntikize kugira ngo bunguke menshi batinya gukoresha abantu bakuze nibaza yuko ari urukundo abantu bakuze nibaza yuko babuze bafise imyaka 16 irenga bashobora gukora ibyo bikorwa bariko barakoresha abo bana
amashyirahamwe aharanira agateka k'abana abona ko ababyeyi bari bakwiye kumenya ko ibikorwa nk'ibyo bikinyiza agateka k'umwana bikamwicirana kazoza igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.